d'undi culture, amakuru mu kirundi.
Jean de Dieu Nahimana.
Tubashimire cyo tubageze kuba mudahengesha ngukurikira ibiganiro bya radio y'undi kirture nkundira abakademara makuru naye twereke ngo nkuru ziyagize. Baratewe impungenge n'ubusuma bukogwa mu ngo mu gihe cy'umurango eka mbere n'igihe cy'ijoro. Abo ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba na zone ramba muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura. Aba banyagihugu bakemeza ko ubwo busuma bwibonekeza haraheze ikiringo cy'amezi agera kuri abiri. Basaba ko agashara kabakukuruke kemewe n'umukuru w'igihugu bokaronswa. Uyu kaba ari umwitwaririko wa bamwe mu bageze mu zabukuru bahoze bakorera leta bo kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Ni mugihe kuri uyu wa 23 mukakaro hahembaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru. Ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta Oricom risaba ko ata muntu yopfungwa canke ngo ingendeshwa yiwe kubera ko yatabaye uwagize isanganya mu kumushikana mu bitaro bya leta. Ivyo ishyirahamwe Oricom rikaba ryabishikirije inyuma yaho hari abantu indwi bahitanywe n'isanganya ry'imodoka yunguruza abantu ku mutumba muri mu gice cya zone kwibaraba rikuru inomero imwe hakaba ari ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Naye mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uno munsi tubabwira mu gice cya kabiri cyerekeye indwara yo ku rukoba izwi nka vitirigo ukuntu umuntu ashobora kuyivugwa hamwe no gukinga irandagatajya yayo. Amakuru sayo gusa mu kanya ido nido
radio indundi culture.
Olivier Kofirwe niwe niwe karamfasha mu buhinga bw'ivyo umuntu n'inshuti bagenzi tubaye ikaze mu ido nido ryano makuru. Nari meje kubabwira mu ngingo nkuru bamwe mu banyagihugu ba ku mutumba na zone ramba muri komine Kabizi y'intara ya Bujumbura baratewe impungenge n'ubusuma bwo mu ngo bwibonekeza igihe cy'ijoro eka mbere n'igihe cy'umurango muri ico gice haregi kiringo cy'amezi abiri. Abanyagihugu bakanegura ko bisanga ibintu byo mu nzu canke ibidandazwa byabo tumuzo twidandarizo vyibwe ahambere bakanemeza ko ivyo bishobora gutuma hari n'abahasiga ubuzima bagasaba gukingirwa. Abarongo intwaro ku rwego rwa zone baremeza uyo mwitwarariko ariko bakavuga ko bagasaba abo barongoye kwirarira. Ido ni tunamugenzi wacu Olivier Kwizera.
Kareka kuvuga ivyo bushuma baratumaye
usanga bivye mu mabotike.
Aho ni bamwe mu banyagihugu bidoga ko bageramiwe n'ubusuma bukogwa ku mutumba rama. Umutumba urimwe imihana itari mike aha berekana ko abaza kwiba bazi joro canke ku murango bakiba mu mazu eka no mu mazu y'amadandarizo.
Yene ya botike yanjye ngaha bayifye vyose kenshi babomagura nk'amagufuri yo kungene ngira bugurura amagufuri harondera ukungene bayinjiye ukaburu
aranyifye gose koshe kubunye nta kintu mfise imbere ni bivuye kubasoma baguma badutera batwiba. Ivyo nukuri biratubabaza cane.
Bimwe bimwe barashobora kwiba ku murango canke ijoro.
Bamwe bashikiriza ko ubwo busuma bubateye ubwoba kuko bashobora kuhasiga ubuzima. Abandi nabo bavuga ko bitoroshe kuronka umutahe wo kubandanya ibikorwa vyo kwiteza imbere.
Umusuma yaze kwiba hari igihe yagusande no mu nzu hari igihe ashobora kukwica.
Turafise ubwoba cane kuko bashobora kuba batwiba ibintu biri nk'ahampande y'iwacu aho turyama ivarizi ugasanga bayitwaye. Turiyumvira ati none aba badutwara impuzu cyangwa ivyo kurya ntibashobora kuzoza batwice badusange mu mazu.
Nk'ubu uwe cyankoresha n'agatahe gatonya avuga ati uko bashobiye kunyi bantu banjakaye nta mutahe ukwinshi birakongera kubujyana kuko mvuga ati nina ugarukana ibara bongeye kunyi ibara ryo bari guhe ntaho nokuru wundi.
Bose babona ko ababijeje bofasha kugira ubwo busuma butuzwe
bakagira ibintu byo kwirarira bakugira ngo bifashe ko natwa beneke huko twogira gahengo kugira ntituronka abaza baratwiba.
Abajejwe umutekano ico twobasaba nuko boshika hani wacu hama bagakoranya twebwe abenegihugu bakatubwira ingene dushobora kuyifata.
Tubajije kuri telefone umukuru wa zone ramba ntakana ko ubwo busuma buhari Raymond Sengiyumva ariko ahamagarira abarongoye kwirarira ku neza ya bose. Umutumba ramba uri muri zone ramba nyene komine Kabezi intara ya Bujumbura haheze ikiringo cy'amezi abiri havugwa ubusuma muri ico gice nk'uko vyemezwa n'abahaba.
Olivier Kwizera ndagukengurukire. Ishyirahamwe Oricom ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta risaba leta gufasha kugira ngo ntihagire umuntu asubira gupfungirwa mu bitaro kubera ko yashikanye umuntu mu bitaro yakomeretse. Mu biganiro n'amenyesha makuru cyo kuri uyu wa kabiri Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe Oricom akabavuze kandi asaba nuko amabarabara yokingirwa mu kubakirwa neza ku nkengera hanyuma biyunguruza bakihagarara ko mu kwankira abadereva kugira umuvuduko munini. Ni nyuma yaho ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hari abantu ndwi bitavye Imana mu gice ca zone Mageyo muri komine mu bimbi y'intara ya Bujumbura. Kurikira Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe Oricom.
Umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 mu kwezi kw'indwi harabaye isanganya y'imodoka kwibarabara nimero 1 ku mutumba muhororo zone Mageyo. Harabaye aka incident gatoyi twibaza ko atakwiye gusubira kuba aho abantu bari bazanye abo bantu bagwaye baciye babanza kubafunga. Urumva n'ibyo bimenyerewe ko umuntu ajanye umuntu kwa muganga yakomeretse baca bamufunga. Ibyo bintu rero twagomba tubigaye ni bya bindi bica bituma abantu bariko bagira neza babona basanga n'umuntu agize ikibazo kwibarabara ntacha mwunguru kuwifuza yuko muri leta bo teragira ibiti ku mabarabara kugira ngo bikinge boshiraho bya byuma bikinga byitwa mu gifaransa berme muzora mu bindi bihugu usanga ahantu imodoka ziruka gushika ari ya 60 haba hari ibyo byuma canke yarateragiye ibiti mugabo ngaha mu Burundi murabona ko ibyo bintu atabihari. Ikindi kintu twagomba dusabe leta mu mwaka wa 2024 ntibyumvikana na gatoya ko ibitaro capitale economic ataskane bihari mu bitaro bya leta. Ikindi twagomba kubwira cyane cyane abagendera mu mamodoka yo gutwara abantu twifuza yuko bomenya ko amategeko afise uburenganzira abaha kuko rimwe na rimwe aba bashoferi batwara izi modoka hari gihe bo birukana amafaranga bagaca bagira umuvudu kurenza abantu bari mu mamodoka barafise uburenganzira bwo kwankira umushoferi ko yiruka babonye agararije barafise uburenganzira bwo guca bamutegeka ko bava mu iyo modoka. Turazi ko bitoroshe mugabo burya amagara yawe utayakunze burya ntawe uzoyakunda gusumba wewe.
Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe Oricom ari makuru tuyabananize mu ntara ya Mwimbi ya Muyinga aho bamwe mu bakukuruke mu kumugwa mukuru w'iyo ntara bahoze bakorera leta basaba ko botunganirizwa mu kuronswa amafaranga bemerewe n'umukuru w'igihugu angana n'umushahara wa nyuma bari bageze ko imbere yo kuja mu karuko k'izabukuru. Mu gihe kuri uwa 23 mu kakaruko umwaka utashe hayimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe abageze mu zabukuru abakokuruke bemeza ko muri kino gihe babayeho mu buzima butoroshe bakabona kandi ko mu gihe hotunganywa ikigega cyo kubasahiriza mu migambi yo kwiteza imbere byobazanira uturusho. Imuyinga twakora mugenzi wacu Theodore Siniremera.
Bamwe mu banyamuyinga bahora bakorera leta ariko bari mu karuhuko k'izabukuru bavuga ko ubuzima barimwe butaboroheye kuko ingorane bafise ari nyinshi. Bamwe bavuga ko hari abavanywe ku kazi ku myaka 60 bari biteze ko ari imyaka 65 kandi bakaba bari basavye amadeni muri banki none ubu ayo mabanki akaba ari karabishuza nk'uko uyu abivuga.
Twasaba yuko hotegekanye ikigega cyo gufasha kubaho abakukuru tugasaba kandi ko boturihira amadeni deni twafashe mu mabanki kubera ayo madeni yari afise ubwishingizi.
Abandi nabo bavuga ko bibagora gushikira intango z'ukundi kwezi kuko uburyo baronka ari ntica ntikize.
Amafaranga turonka yitwa pension de vieillesse ni ntica ntikize nashaka kukubumba kuva itariki ya mbere y'ukwezi gushika 31 utagiye urarondera hirya no hino ntibikunda.
Abo rero basaba ababijejwe mu ntwaro ko boshira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo guha abageze mu zabukuru agafashanyo kangana n'umushahara bari bageze ko mu kwezi kwa nyuma wo kuja mu karuhuko k'izabukuru.
Ibyategekanijwe na leta by'uko tworonka agashahara kisununuye n'imiburi buri kababa ayo twahorana ntacabaye. Politiki yari nziza mugabo gushira mu ngiro ibyo byagoranye gituma ntacyo nzi bwa turabona ko ari mu ngorane ho perezida abitangarije tuba twaramaze kuronga mugabo gushika no munsi kuri aya masaha nta na kimwe. Dusaba yuko ibyo perezida yatangaje babituronsa baravyemeye ngira barimo baravyiga ngira babishyire mu ngiro tube turabyizera kuko tubibaze yuko ababijejwe batibogambarira umukuru w'igihugu.
Bakongera kandi bagasaba ko bubafasha gutegura kuzohamanwa iteka igihe bazoba basezeye isi. Imuyinga Theodore Siniremera kubwira Radio Indundi Kiritire.
Radio Indundi Kiritire.
Hano makuru y'ikaca kuri Radio Indundi Kiritire arabandanya. Ikori ku mavuta y'ama ikori ku mavuta y'amamesa n'ibiyakomokamwo nk'imisege yaragabanijwe uno mwaka nk'uko biri mu itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha. Nubwo biruko igiciro c'amavuta y'amamesa co kibandanya kiduga kuisoko muri kino gihe abadandaza basigura ko iryo duga ryo baritegwa ahanini nuko muri kino gihe cici bigazi vyeruye Jotam iratuzi
Ingingo ya 59 itegeko rigenga amafaranga leta yakoresheje mu mwaka w'amafaranga uheze yategekanya ko amavuta y'amamesa n'imise bitozwa kwikora igice 4% byayo byandadajwe ko ku isoko kuyinguriro naho amavuta y'amamesa akorewe mu Burundi yatozwa ko ikora igice 1% cy'igiciro agurishwa ko kuyinguriro itegeko rihari ubu nta tagisi ritozwa ku giciro c'amamesa akiri kuyinguriro ivyo bita ex izine mu rurimi rw'igifaransa ingingo ya 58 itegekanya ko amamesa n'imise bitozwa ko itagisi ingana n'ibice 2% by'igiciro adanazwa ko ku isoko igiciro kikaba caragabanuwe gushika ku bice 2% nkuko bigaragara muri iryo tegeko bikanasigurwa na Cipriano Ntibahanuza ajeje gusigura amategeko mu kigo kijere utoza amakori n'amatagisi Aubert
moi et ville de parle na baradiminiwa oriye do 4% uyagiye kuri 2%
nubwo igiciro c'itagisi cagabanutse igiciro c'amamesa co ku isoko ubucara duze mu mwaka uheze amaritira 5 y'amamesa yagugwa hagati y'amafaranga 21 n'25 vy'amarundi uba maritira 5 hakaba gugwa 31,500 abadandaza bagasigura ko igiciro caduze kubera mu gihe cici ibigazi bitaba vyeze
Jotamira tuzi na gukengurukire leta y'u Burundi hamagarira habikorewe twabo gushira imita yawo mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira haboneke umusese karushogwa hanze umushikiranje w'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico yemeza ko leta yiteguye gushigikira abo bose bariko bashira ingufu muri ico gisata na cane cane mu kubaronsa isi ndimwa n'ubundi bumenyi bwose bakeneye kwerekira umushikiranje w'idukikije uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico
haruhande y'imirima canke haruhande y'aborozi basanzwe bagira uburimyi n'ubworozi buto buto bwo kwitunga turakeneye abandi bantu babagwiza tunga abakozi ba leta eka n'abandi bose babishoboye bashobora kuronka uburyo bukwiye kugira ngo batanguze icyo twise kurima canke korora kijambere kuko cyaba igitegwa cyaba igitungwa byose birakeneye byankenerwa ibyo byankenerwa n'amafaranga igitungwa n'igitegwa nico kimwe n'umuntu biravuka bikenera gufungura biragwara kandi bikongera bikabyara muri ico gihe rero tumaze kubifata uko cha tumenya tuti iki gitungwa kugira ngo kitangwe mu imbo kwiye hakenewe iki ibyo navyo bikenerwa usanga bitwara amahera menshi nico gituma tukavuze tuti ubu mu Burundi turahamagariye abayikorewe twabo abakozi ba leta bafise uburyo binjire mu gisata kuko ico twarondera bwa mbere kwari kubanza kwerekana yuko ico gisata nacyo ne kiri mu byunguka kiri mu bimwe twita business ubu rero nk'uyu muntu twagendeye no munsi biraboneka ko yamaze kubitahura kuko umaze gutunga ingurube zingana uko kandi singaha gusa nico gituma tuvuga tuti ubu biraboneka neza yuko hari abarimyi aborozi bamaze kwinjira mwishigwa mu ngiro y'irya mbono ishaka yuko Burundi gushika muri 2040 tuzoba twamaze kwa turi igihugu cifashe ibi rero bizoca kuri aba bantu nyene bashiramo uburyo batarondera ibyo gufungura gusa mugaba barondera ibyo gushira ku isoko
Uwakabare mushikiranganje w'idukikije uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico umugiserukira gihugu mu mpira w'amaguru ukinirwa ku Musenyi Beach Soccer wafashe urugendo kuri wa kabiri werekeza mu gihugu ca Malawi aho giye gutana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu w'ico gihugu mu rukino rwo gusubiriza mu rukino rwa mbere rwabereye hano mu Burundi ku munsi wa gatandatu tu Malawi ukaba yatsinze u Burundi ibitsindo ndwi kuri bitandatu urukino rwo gusubiriza rutekanijwe hagati y'amagenekezo ya 26 na 28 kuno kwezi muri zo nkino zo gukurakura namwo haronde gwitike yo kuzokwitabira igikombe gihuza ibihugu vya Afrika kane zizobera mu gihugu ca Egypt.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mu nkuru y'amagara y'abantu uruganda rwa Radio Indundi Culture rubashikiriza imisi yose ya kabiri uno munsi mu gice cya kabiri cyihari indwara y'amabara yo kurukoba izwi mu kinofunofu nka vitiligo muganga yari nonoso indwara zo kurukoba Jean Berkemas Ntebuwayo avuga ko hari imiti ivura ibimenyetso byayo kandi ko iboneka mu Burundi ariko uyo muganga hari akavuga ko hari n'ubundi buhinga bwo kuyivura butaraboneka uyo muganga hashikiriza ko hari rero ivyo umugwayi yoja aritwararika nko mu bijanye n'inyambaro kugira yirinde irandagatagiye yo ndwara Claire Kankundiye
Mukuvura indwara ifata ku rukoba ya vitiligo muganga Jean Berkmans Ntihebuwayo avuga ko hari imiti imwe imwe abagwayi bafata ivura ibimenyetso ariko ko atamuti wagenewe kuvura iyo ndwara usanzwe ubaho
nta miti kanone umuntu yovuga ati niyo kwivura yihari baragerageza nivyo hari habagirirwa amahirwe iyo iyo ndwara itafashe igice kinini ya cy'umubiri canke igende ifata ahantu kure winjira no mu mubiri nko kuma mikeze mu kanwa mazuru mu maso canke mu bihimba vyirondoka indani ari inyuma ku rukoba atarahantu haninya hari imiti bashobora gusiga kuvura ibimenyetso
uwo muganga ariko yemeza ko habaho uburyo bwo kuyivura butandukanye mugabo bwose ko butaboneka mu gihugu
mu Burundi gusa turafise amapomada mwamwe n'amakrema mwamwe yo gusiga hari nibinini dushobora kuvanga dushobora gufasha abantu ashobora gutuma umubiri usubira ukagaruka umubiri wa kere hariho abashobora kugira ico twokwita mikroshiriji amagrefe bagafata agace k'urukoba hamwe bakagatera hamwe hagwaye kugira ngo bateremwo ayandi maserere mashasha y'amameranosite hari n'izindi mashini ziteye imbere twita amarazere canke amafototerapi bashobora gukoresha mu bihugu bimwe bimwe
Ntihebuwayo agahamagarira uwibona ko ibimenyetso by'iyo ndwara kwitura umuganga yanonosoye kuvura indwara zifatira ku rukoba
gikuru nuko umuntu amenya ko agwaye itura muganga yavyize umudermatologe ntashobora kubura ikintu amufasha muri ubwo buryo
uwo muganga yamara arongera ko umugwayi hari ibyo aca yitwararika mu buzima bwa misi yose harimo n'inyambaro
fise nk'iyo ndwara dufate yafashe nko mu maso hose kubera hakiri izuba cane arakenera kwikingira nk'impuzu zigumye cane zigeye zishika ku mubiri waho hantu hagwaye biratuma aheragurika habandanya haguka nka kujya wo buri ko urahaharura atera haguka amaserire agenda impuzu itamufata itamubana cane kandi yorosha
muganga yanonosoye kuvura indwara zifatira ku rukoba Jean Berkmans Ntihebuwayo avuga ko indwara yo ku rukoba vitiligo irahantu hose ku isi kandi ifata abantu bose abana abagore canke abagabo yaba abirabure abazungu canke abo muri Aziya kandi ko abanduriye iyo ndwara bari hagati y'ibice ubusa n'ibice bitanu kugera ku bice bibiri kwijana by'abantu ku isi
Kireya kankunira gukenguruka kuri inkuru y'amagara abantu bari waduteguriye akaba n'ucyo tubagenzera hano turangirije hano makuru reka dushimire mwe mwese mwari muri ateza amatwi nshimire uri vyo kofirwe ntware karamfasha mu buhinga bw'ivyuma nano makuru arangiye ibiganiro vya radio Indundi Kiriture birabandanya agashinge ni muhindure murakoze
Jean de Dieu Nahimana